Nzamba.
Nzambira samirana.
Dabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteze amatwi radio Nzamba gatika kawe kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe nyine Akimana mudukundi reto yahere ku ngingo nkuru ziyagize ibiziga by'abantu atawuzi uwabishe birabandanya gutogwa hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi kuruno w'Imana hatowe bitatu mu ntara ya Cibitoke ubwoko bushasha bwa COVID-19 bita Delta buragisibije muri kino gihe muri Afrika. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko abapfa biyongereye ku bice 15 ku ijana mu kiringo c'indwi imwe mu mpera y'ukwezi kwa gatandatu. Musenyeri nta mwana azwi kutarya umunwa mu gutanga impanuro yarayahimbaje imyaka 75 y'amavuka. Kuba mu mwaka w'ibihumbi 2015 ntiyahengeshanije guhanura indongozi zo mu mugambwe CNDD-FDD. Muri lise ya Gatara mu ntara ya Kayanza naho havugwa ubukene bw'amazi bumaze amezi ane. Aya n'ayandi ni mukanya kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ana makuru rero tuyahere mu yajanye n'umutekano muke mu gihugu aho ibiziga bitatu by'abantu b'abagabo byatowe mu ntara ya Cibitoke kuri uyu w'Imana. Babiri muri abo bapfuye ntibarashobora kumenyekana nk'uko amakuru ava mu Cibitoke vyemeza. Ishirahamwe SOS Torture riharanira agateka ka muntu ririyamiriza ico ryise ubukozi bw'ikibi rigasaba ko hoba amatohoza kugira ngo ababukora bamenyekane. Inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Umwe muri abo batowe ibiziga yamenyekanye ni umunyagihugu w'imyaka 59. Ikiziga ca Charles Nizigiyimana catewe mu kimanga kiri ku musozi Samwe hafi y'ibiro bya komine Rwombo nk'uko amakuru y'ababibonye avyemeza. Yahoraba mu kigwati c'amahoro kiri hafi ku birometero 4 by'umugwa mukuru w'iyo komine. Uburyo yapfuyemo ntiburamenyekana. Ibindi biziga bibiri by'abagabo ntibyamenyekanye byatowe mu murima w'imyumbati uri ku musozi Kaburanwa muri komine Buganda nko ku metero za babijana y'ibarabara ry'igihugu nimero 5. Bari baboshe bamanitse ku giti nk'uko umwe mu barozi bahegereye abivuga. Yaba abajejwe umutekano bahamagawe n'abarozi bari bagiye kuroba ku Rusizi. Baba banyagihugu bahegereye nta n'umwe yashoboye kumenya abo bantu. Abo bantu batatu bishwe ngo ni ubwicanyi buje bwiyongera ku bundi butari buke buguma buba mu Burundi nk'uko ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu no kugwanya ihohoterwa SOS Torture ribivuga. Emi Kwizera ajeje kumenyesha amakuru muri SOS Torture.
Mwibuke ko aba biyongera ku barenga 280 bamaze kwicwa kuva hagiyeho leta nshasha kandi bakicirwa mu buce imbonerakure ziraragira kizura. Twe dusaba amatohoza yoshobora gushyira abona abo bicanyi hanyuma bagahanwa by'akarorero. Tubandanya dusaba kandi ko abantu bose bocungirwa umutekano n'abapolisi imbonerakure zikakubigwanisho zahawe zikabuzwa ibikorwa byo gukizura.
Twarondiye umuvugizi w'igipolisi ntitwamuronse. Twokwibutsa ko mu cegeranyo SOS Torture iherutse gushyira ahabona yerekanye ko kuva Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu 2020 abantu barenga 560 bishwe.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Ubu naho dukubitire mu ntara ya Gitega aho hari umukenyezi w'umupfakazi wo muri komine ya Nyarusange mu ntara ya Gitega abanye biwe batabariza ko ariko agirwa ko iterabwoba n'abajejwe intwaro be na bamwe mu gipolisi bamwageza ko abana biwe ngo boba bari mu baherutse kugandagura umudereva w'imodokari yarasiwe muri iyo komine. Abegereye umupfasoni bavuga ko ariko ahorwa ko abana biwe ari abanywanyi b'umugambwe Senele wa Gatonrwasa. Inkuru ya Josephine Jones Muzimana.
Uwo mukenyezi avuga ko ariko aratotezwa n'umugore w'umuhisi baribonekeza Silver waho muri Nyarusange. Yagirizwa ko igitero gerutse kuba kigahitana umudereva w'imodokari coba cakozwe n'umwe mu bahungu biwe yitwa Claude. Uwo Claude asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe SNL muri kino gihe akaba atakiba muri komine Nyarusange kugutinya kugirirwa nabi. Abajejwe intwaro n'igipolisi ngo bariko bagira amatohoza ngo bamenye neza kuwo barondera yoba koko ari umuhungu w'uwo mufasoni. Ababanyi b'uwo mufasoni basaba ko umutekano wiwe wokingirwa.
Abavuze ku bibazo kubera yakabiruka kuba nyarusangi ariho ngo wabuze ngo Claude ngo atagira se bavuga ko bari babana biwe bamwe babiri abariko baramutoteza harimo umustari w'inyarusangi na komiseri w'igitega kuri abatoteje bagahunga baca bavuga ko aribo baje kugira ngo bice abantu b'inyarusangi akabasaba ubutabazi ubufasha kugira mukingire ntibamwice.
Ababanyi b'uwo mufasoni bagatangazwa no kubona uwafashwe agahava yicwa inyuma y'ico gitero yasaba ko yojanwa ku mukuru w'umugambwe CNDD FDD muri komine Nyarusange ariko banka kumujanayo. Uyu munsi ngo ntibumva ingene bahindukira bakagiriza abanwanyi b'umugambwe CNL ico gitero bavuga ko basigaye bamusanga muhiriwe kumutukiraho.
Ama uwo mujana aje kumufata bavuze yuko bamujana ku mukuru w'umugambwe kuko umugambwe ntibamujanye mugabo urumva rero ko bise bijya kubasigwa basigizeri umuryango wiwe uri kuragirwa ko iterabwoba nico bavuga ati bumve bidesera cyose nee ngubwo bije kumara abandi rero urumva basigaye bata no kumutukira muhira ko abana be bari babaje kujyana mu Nyarusange. Komiseri w'igitega na Mustane babwiye na Tabure yitwa Greman rero ngo niwe babwiye asigagira amatohoza kugira ngo atohoze ayo mazina komiseri atakimenye icyo yikorera.
Inyuma y'ibitero bimaze iminsi biba bimaze guhitana abantu barenga 30 abanwanyi b'umugambwe CNL we n'abahoze mu gisirikare cya kera ex-FAB baca bafatwa agasakisaki babyagirizwa. Umugambwe CNL mu itangazo basohoye kuwa gatandatu uheze basaba ko agatotezo gakoregwa abanwanyi babo bagirizwa ibitero kuhagarara. Basaba nyabuna ko hoba amatohoza ataho yegamiye ngo abanwanyi babo bareke kwamana ntaryo bazira ivyimviro vyabo vya politiki. Radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka Ferdinand Nkurikiye musitanteri wa komine Nyarusange co kimwe na Evariste Habogorimana arongoye igipolisi mu ntara ya Gitega ngo basigure igituma bariko batoteza uwo mufasoni.
Tubigitega tuje imakamba mu manuko go Burundi yahagarikwa ry'agasakisaki ngo rirateye amakenga abanyagihugu bo muri komine yavugizo mu ntara ya Makamba. Iryo hagarikwa yavuye ahanini kuri grenade yatewe ku rugo rw'urongoye zone Mpinga mu kwezi guheze abantu batanu bakaba bamaze guhagarikwa harimwo abahoze mu gisirikare batatu. Inkuru dusikirizwa na Delicia Kamikazi.
Iryo hagarikwa ahanini rivugwa cyane cyane ku mutumba Rutegama muri zone Gishiha ya komine Vugizo mu ntara ya Makamba. Hakaba hamaze guhagarikwa abantu batanu harimo abahoze mu gisata cya kera batatu. Iyo grenade ikaba yatewe ku wa 11 Ruheshi. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu ku mutumba Rutegama akemeza ko kugira gatanu kuri uwo mutumba yahagaritswe ari witwa Kizito Christophe ngo akaba yahagaritswe ku mugwa mukuru wa komine Makamba kuri wa gatandatu heze aho ngo abo bahagaritswe bamwe bakaba baba badenderezwa na bamwe mu banywanyi w'umugambwe CNDD-FDD bo kuri uwo mutumba ngo baba bazira ko baho mu gisoda cya kera abandi bakazira ko batari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi aho ngo bagatangaza n'ukuntu bamwe mbere bahagarikwa bari mu yandi makomine batanaheruka kuri uyu mutumba. Tubamenyesha ariko ko babiri mu bahoze mu gita cya kera hamwe n'umusivili bari bahagaritswe barekuwe mu ndwi heze twaraye turangije mu gihe uwitwa Zeno Kabura yahagaritswe yahabereye igitero yavuye aturuka gasho k'igipolisi cya komisari ya komine Makamba. Umupolisi nawe yaracunze agasho akaba yaciye acirirwa umunyororo w'imyaka 10 yagiriza gutorokesha umunyororo. Abatari bake bakabona ko hari abo bashaka kunyegeza ukuri haba ku gitero cyakozwe kuri musitanteri wa komine Vugizo Gerard Habimana hamwe n'uwo mukuru wa zone Mpinga.
Inzamba
imyaka 75 y'amavuka niyo Musenyeri Simone Ntamwana wa diyoseze Nkuru ya Gitega yarayahimbaje. Uyo mwepiskopi azwi cyane ku mpanuro atahengeshanije gutanga ku butegetsi bw'igihugu ahereye ku mukuru w'igihugu bwiwe. Simone Ntamwana yabivuga mu bikorane yatumiwamo byatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi canke umuryango w'umukuru w'igihugu hari mu mwaka w'2018. Musenyeri yabwiye abo bamutumiye ko atemera ku ijambo ry'Imana ariyo bashira imbere koko. Inkuru ya Ben Axel Kana.
azwi nk'umwe mu barundi bari kurushi bimvuga kuri Musenyeri Simoni Ntamwana ntigeze ajya umuntu wa mukunegura ubutegetsi kuva ku ntango y'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kushika nuno munsi mu mwaka wa 2018 mu gihe igihugu caramutswa Petero Nkurunziza uwo mwepiskopi wa diyoseze nkuru ya Gitega afatiye ku gihagararo ciwe yabwiye bamwe mu bashikiranganji ba leta ko ibyo programu ya leta ya CNDD-FDD yo gushira imbere ijambo ry'Imana mu byo bise gukora basenga bizobata ku amazi. Ayo majambo akaba yakoreshejwe na Musenyeri Simoni Ntamwana ubwiwe
yagiye muri icyo gikorane cyaba CNDD-FDD kandi yumviye ubwanje Tungone kafisi programu yu kuita njambo jimani. Kwa tukwari tukwe jirani, kanda marahira, kumasha, mkuri, mwenye mkuma uka, yu programu nungiwezi, mdoja kukumula miranda, aliko, ndazi meza yuko, tungo watakuwa mazi.
Uwo mwungere wa diyosezi nkuru ya Gitega yagumye agaruka ku mpanuro ziwe na cane cane ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye aho imigenderanire ya Ekleziya Katolika na leta isa niyateye intambwe gusumba uko vyari kuri leta ya Nkurunziza mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze umwaka ku butegetsi mu gikorane uwo mwepiskopi yari umutumire. Simoni Ntamwana yavuga hatunga urutoke umukuru w'igihugu amusaba guhindura ingendo.
Ndabibwira mwebwe bene icubahiro mukuru w'igihugu cacu mwebwe leta turabana twe rero twazanywe n'urukundo rw'ukuri ataraga ku ngero atarakuba kuko no hava nirukanwa mu kibanza ndimo.
Imyaka 75 y'amavuko niyo Musenyeri Simoni Ntamwana yarayahimbaje umukuru w'igihugu aritavye ivyo birori mu ntara ya Gitega. Impanuro adasiba gutanga ku bategetsi b'igihugu nize barundi benshi bamushimira ariko bakabona ko ubutegetsi bubandanya kwica amatwi.
Arakoze Beni Axela Kana, ishure ryisumbuye rya Lisegatara riri mu Kayanza rimaze hafi amezi ane ritagira amazi. Iryo bura ry'amazi rikaba ryaturutse kukononekara kw'imihora kwatewe n'imvura. Mu gihe kuri uyu wa mbere iryo shure ryakiriye abanyeshure bazohakorera kuva ejo aho bukera ikibazo kibaho uburenganzira bwo kubandaniriza ivyigwa vyabo muri za kaminuza. Abavyeyi n'abanyeshuri basaba ko horondegwa inyishu yihuta ku neza yabo bana. Idonido na Jacobo Sibomana.
Iyo miringo kiyononeka yavana ayo mazi muri komine ya Muruta yo muri iyo ntara nyene yashikana kuri iryo shure rya Gatara. Hamwe hamwe iyo mihora ikaba yaja bukuruzi ruvubu. Intwaro yaragerageje gusubiriza no gusanura ivyononekaye ariko bimfa gusa. Kuva ico gihe abanyeshuri baciye baza barakwira mu myonga yo mu micungararo kurondera amazi bakoresha kenshi na kenshi mu gitondo no ku muhinga barangije kuyigwa. Ibyo rero ngo bikaba byaragira ingaruka zitari nke kuri wa mwanya wahariwe gusubiramo ivyigwa mu kwitegurira utubazo dutandukanye two ku munsi ukurikira. Ibintu rero biri uko mu gihe kuri uwa mbere iryo shure risanzwe rifise uburaro ryakiriye abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye mu makomine atandukanye mu ntara ya Kayanza kugira bazohakorere kuri uyu wa kabiri aho bukera ikibazo kiba uburenganzira bwo kubandaniriza ivyigwa byabo muri za kaminuza. Abavyeyi n'abo banyeshure bahakiriwe kuri uyu wa mbere bakaba bafise impungenge z'uko izo ngorane z'ibura ry'amazi rishobora kugira ingaruka mbi ku mwimbo bakabona ko ababishinzwe bavomera amazi bazokoresha mu minsi n'azohamara kugira ngo ntibate umwanya mu kwitegura ico kibazo ca leta. Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera Deus Dedi Bigirimana arongoye ishure ryisumbuye rya Gatara ruramukena.
Dusozerera n'amakuru yacu mu yajanye n'amagara y'abantu. Abantu bahitanwa n'ikiza cya COVID-19 ngo biyongereye ku bice 15% kw'ijana mu bihugu 38 byo ku mugabane wa Afrika mu kiringo cindwi imwe gusa yarangiye kuwa 27 ruheshe uno mwaka. Ubwoko bwa Delta bugira gatatu bw'ico kiza ngo buteye ubwoba kuruta ubundi bwoko bumaze kwigaragaza nkuko bishikirizwa na Dr. Matshidiso Moteyi arongoye ishirahamwe OMS ku mugabane wa Afrika. Ubwoko bushasha bumaze kwigaragaza ku bice 79% vy'abanduye muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Muri Uganda naho ni 97% vy'abanduye ku bantu bapimwe muri ico kiringo c'indwimwe. Inkuru tubaza Josine Kaze.
Ubwo bwoko ushasha Delta gato ubwa mbere mu gihugu c'Ubuhindi bwigaragaza kurusha mu bihugu 16 ku mugabane wa Afrika. Muri ivyo 9 birageramiwe nk'uko ishira hamwe OMS igitaho magara ku isi rizerekana. Ubwo bwoko burengewe hatanzwe mu kwanduza ku bice 60% ku bwa muganga Matidiso Moeti arongo ishira hamwe OMS ku mugabane wa Afrika. Abantu bahitanwa n'ikiza COVID-19 bariyongereye ku bice 15% mu bihugu 38 vyo ku mugabane wa Afrika mu kiringo c'indwi imwe yarangiye kuwa 27 ruhesho no mwaka. Ubwo bwoko bushasha bumaze kwigaragaza ku bice 79% z'abanduye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Uganda naho ni 90% z'abanduye ku bantu bapimwe muri ico kiringo c'indwi imwe. Mu Uganda kandi 66% z'abagwayi baremvye ku bari munsi y'imyaka 45 bagwaye COVID-19 ubwoko Delta nk'uko muganga Moeti abandanya abishikiriza. Biruko mu gihe mu gihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemanze mu birori byo kwibuka imyaka 59 Burundi bwikukiye ko leta yakoze byose mu kugwanya COVID-19. Uwanduye ico kiza ku munsi ngo acamenyekana kandi ntandwi ihera atarakira ngo burasunza kure ibihugu bitari bike byo muri Afrika kugwanya ico kiza, harimo ibihugu bihanuru bibe n'u Burundi. Ibihugu ngo vyariraye kubwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Nikora no makuru ajanye n'ikiza cha COVID-19 dusozereye ko ano makuru tubashimire mwebwe mwese mwaduteza amatwi. Alice Akimana yariko arabashikiriza ano makuru nk'abandi bashimye ndabifuriza kugira amahoro ahiwanyu naho ubutaha.